radio Ijwi ya Amerika. Radijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'Ijwi ya Amerika. Abadukurikirana kuri internet turi kuri wezitatu akaburungu radio yacu voa.com. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ikaze mu makuru yo kuri no saha. Inama y'abakuru b'ibihugu indwi bigize bikaze ku isi G7 G7 nako bwa mbere izotangura ejo kuwa kane mu gisagara cha Hiroshima mu burengerazuba bw'Ubuyapani. Amasezerano ari kurira Ukraine gushorira hanze ingano n'izindi ntete biciye mu ibahari yirabura yongerejwe mu kiringo cy'amezi abiri. Ayo makuru rero hamwe n'ayandi twayabateguriye ku buryo burambuye ni mu mwanya muto. Inama y'abakuru b'ibihugu indwi bikaze ku isi G7 bwa mbere izotangura ejo kuwa kane mu gisagara cha Hiroshima mu burengerazuba bw'Ubuyapani. Perezida wa Amerika Joe Biden ntazoyijamwo yose. Thomas Kamirindi aratubwira ibindi.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azagera Hiroshima ejo kuwa kane. Ubundi inama izarangira ku cyumweru, ariko umuvugizi we Karine Jean-Pierre yatangaje ko Biden azaba yagarutse nyine uwo munsi kubera ibibazo by'ingengo y'imari Amerika irimo muri iyi minsi. Umukuru w'igihugu arasaba Inteko Ishinga Amategeko Congress kumuha uruhushya rwo gufata andi madeni kubera ko ikigega cya Leta gishobora kuba kirimo ubusa mu minsi ya vuba cyane. Yatangiye imishyikirano kuwa kabiri n'abayobozi b'umutwe w'abadepite wiganjemo ishyaka ry'abarepublikani batavuga rumwe nawe. Ntacyo yagezeho, azabanguka vuba vuba cyane rero kugira ngo ayikomeze. Abahanga mu by'imari n'ubukungu barimo baravuza impanda bati Amerika inaniwe kuguza ntiyaba igishoboye kuzuza inshingano zayo, byatera ibibazo bikomeye cyane ku bukungu bw'isi yose. Perezida Biden yagombaga kuva kandi Hiroshima ajya mu zindi nama ebyiri zitandukanye, imwe n'iy'abayobozi b'ibirwa byo mu nyanja ya Pasifika izabera muri Papuasi Nouvelle Guinea. Indi yariteganyijwe i Sydney muri Australia, igizwe n'abayobozi b'ibihugu bine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia, Ubuhinde n'Ubuyapani, bayitumiramo na Nouvelle Zélande, Korea y'Epfo na Vietnam, ishingiye ku bufatanye mu by'umutekano.
Urakoze Thomas Kamirindi. Kandi naho byitwezwe ko perezida wa Syria Bashar al-Assad yitaba inama y'ibihugu by'Abarabu ku munsi wa gatanu w'indwi mu bizoba bibaye ubwa mbere kuva akandamije bikomeye abamugwanya bari bagize imigumuko mu gihugu. Fidel Nyongabo aratubwira ibindi.
Syria yari yakumiwe mu ishyirahamwe ry'ibihugu by'Abarabu kuva mu mwaka w'2011 yasubiye kwemeregwa muri iryo shyirahamwe muri uku kwezi imbere ikoraniro ry'abategetsi b'ibihugu by'Abarabu rizobera mu gisagara cya Jeddah muri Arabia Saudite ku munsi wa gatanu w'iyi ndwi. Ayman Suzan, icegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Syria, yabwiye ikinyamakuru cya Leta ya Arabia Saudite Ashark al-Awsat ko Perezida Assad afise imigambi yo kwitaba iryo koraniro. Kwakira Perezida Assad ni intambwe ikomeye ku bihugu bitari bike by'Abarabu byahagaritse imigenderanire nawe igihe yasenya ibisagara bizima mu kigoro kiwe ko gutsinda abagwanya ubutegetsi inyuma y'uko abanyagihugu bagize imigumuko yo kumwiyamiriza. Yararekuriye ibikorwa byo gufata abantu bunyamaswa kubica ikivunga, yongera atuma abantu ibihumbi amajana n'amajana bahungira mu bihugu bibanyi na Syria. Ngwano yadutse icyo gihe yahitanye abantu ibihumbi amajana n'amajana. Syria ikaba ikigeramiwe n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi n'ububabare bw'abanyagihugu. Muri iki gihe ibihugu bitari bike by'Abarabu birakorana ku mugaragaro na Perezida Assad mu kuvuga ko kumukumira bitashitse ku migambi byari byishinze. Iyo nama yo ku munsi wa gatanu izo tanga inyishu y'Abarabu ku bibazo by'Abarabu nk'uko byatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'ibihugu by'Abarabu Abul Gate.
Imvura idasanzwe yaguye uno munsi wa gatatu mu gice cyari kigeramewe n'uruzuba kiri mu buraruko bw'Ubutaliyano yahitanye abantu batanu. Fidel Nyongabo kandi aratubwira ibindi.
Iyo mvura idasanzwe yatumye inzuzi zirengegwa ihitana abantu Ihitana abantu n'imiburiburi batanu abandi bagera ku 5000 barakugwa mu bice babamwo byatumye kandi abategetsi bagabisha ko Ubutaliyano bukeneye gutegekanya imigambi y'igihugu igenewe kugwanya imyuzure itegwa n'ihindagurika ry'ibihe imvura yisegenya n'imyuzure byatumye kandi ihiganwa ryo kugendesha imodoka rya Formula 1 yobaye mu mpera zindwi mu Butaliyano risibishwa mu kiringo c'iminsi itari mike imvura yisegenya yaraguye mu bice bitari bike byo mu buraruko bw'Ubutaliyano hamwe no mu karere ka Balkan. Iyo myuzure yatumye haba isenyuka ry'imisozi no gukura abantu mu bice babamwo vyatangajwe mu bihugu vya Croatia, Bosnia na Slovenia. Umushikiranganji ajejwe gukingira abanyagihugu mu Butaliyano Nero Musemechi yatangaje ko abantu batanu bapfuye bahitanywe n'imyuzure mu bice byo mu buraruko bw'igihugu. Yavuze ko vyatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bakugwa mu bisagara bitari bike vyasinzikajwe n'imyuzure. Musemechi yatangaje ko abantu ibihumbi bitanu bakuwe mu bice babamwo mu gihe ibihumbi 50 batagira umuyaga nkuba, abarenga ibihumbi 100 nabo batagira telefone ngendanwa canke izo mu nzu.
Bakoze Fidel Nyongabo handi naho Perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan n'umusi wa gatatu yatangaje ko amasezerano ari kurira Ukraine gushorera hanze ingano n'inzindi ntete biciye mwe bahari yirabura yongerejwe ikiringo c'amezi abiri. Fidel Nyongabo.
Umunsi umwe imbere yuko Uburusiya bwari kuba bwavuye muri aya masezerano kubera inzitizi ku ngano n'izindi ntete hamwe n'ibitabizo bishorera mu makungu. Ivyatangajwe na Perezida Erdogan mu ijambo yashikirije abayobozi b'umugambwe wiwe uri ku butegetsi AK Party vyabaye inyuma yuko ubwato bwa nyuma uvuye ku kivuko ca Ukraine hisunzwe ayo masezerano. Perezida Erdogan yatangaje ko amasezerano yerekeye gushorera hanze ingano n'intete biciye mu muhora ubahirijwe mu butekano wo mu ibahari yirabura yongerejwe mu kiringo c'amezi abiri kubera utwigoro tw'igihugu ca Turikiya. Yashimiye abategetsi b'u Rusiya na Ukraine n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres kugene bafashije muri ico gikorwa. Ishirahamwe ONU na Turikiya vyarahagarikiye amasezerano arekurira Ukraine gushorera hanze ingano n'izindi ntete biciye mu ibahari yirabura mu kiringo co mu ntango c'imisi 120 mu kwezi kw'indwi mu mwaka uheze w'2022. Hari mu ntumbero yo gutorera inyishi ikibazo c'ibifungurwa ku isi cunyuwe n'ibitero vy'u Burusiya muri Ukraine. Uburusiya bwari bwemeye kongereza ico kiringo mu yindi minsi 120 mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye no mu kiringo c'iminsi 60 mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka gushika ku itariki 18 iyo ku kwezi kwa gatanu.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu bayaduteguriye. Tubibutse kandi ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet. Turi kuri www.radioyacu.voa.com. Tuje rero mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Igisagara cha Kigali cyategetse ko imiryango igera ku 600,000 ikwiye kwimugwa byihuta ahantu hafatwa nk'amanengeka. Abimugwa bo basaba kubanza guhabwa ingurane ikwiye mbere yuko basezerera amazu yabo. Hasumta kabo yaratubwira ibindi kuri inkuru.
Iyo ugeze mu duce abaturage barimo kwimurwamo usanganirwa na benshi bakubwira ko bifuza ko babatumikira ku buyobozi bukuru bw'igihugu. Intero n'inyikirizo byabo ni bimwe ko leta yahagarika kubasenyera amazu cyangwa se ikabaha ingurane. Benshi ntibakigira icyo bakora, ahubwo baba bahagaze babwirana amakuru yaho bagiye gusenya bategereje ko nabo byabageraho. Ubimirenge igezweho mu gusenyerwa ni Jabana na Gisozi mu karere ka Gasabo. Abo twavuganye bose twabasanze ku mihanda bibaza uko ubuzima bwabo bugiye kugenda.
Abantu nese baradusenyera twimukire batanani neguza.
Ni ukuvuga ngo twebwe ubundi baraje barabarura. Abo batuzashyiraho towa ni uguhita dusiba tubasenyesha mu mama avuye ku gikongoro. Umunani bampaye ndagurisha. Ese nibyo bari amanegeka Rwanda yudukunda? Ni badushaka cyo batwerekeza.
Ikibazo ngiye kugira tumaje bamaje kudukuramo ni uguteseka nyine ubwo twatumeze nk'impunzi nta.
sukwangara siniza marine za mayibobo za ndaya tukabyara tukabashira mu mihanda
fite abana batandatu nari yubakiye mfite ibipapuro by'ubutaka nta mugezi ndimo barangirwa nkana kugira ngo ngehe
leta isobanura ko ikihutirwa ari ugukiza ubuzima bw'abaturage ngo batazagira bongera kwicwa n'ibiza kuri iyi ngingo leta yumvikanisha ko itifuza kuzongera kubona abandi baturage bicwa n'ibiza nk'uko byagenze mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu aho barenga 130 bahitanywe n'ibiza mu ntara y'amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'amajyepfo mu kiganiro cyanyuze kuri televiziyo y'u Rwanda kigabuza abayobozi muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ndetse n'iy'ubutabazi cyabaye kuri uyu wa mbere munyimango uhoraho muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu Bwana Dusengiyumva Samuel yumvikanishije ko ikihutirwa ari ukurengera ubuzima bw'abaturage
birumvikana ko buri gihe iyo uvuye ahantu waruri hari igihe biba bitoroshye no kubyakira ubwabyo icyo gihe rero ikiba kigomba gukorwa ni ukureba nyine icyangombwa ni ukuvana ubuzima bw'umuntu mu kaga akagenda kubijyanye n'umutungo uburenganzira ku mutungo byo bifite amategeko abigenga niba ufite inzu ahantu hatemewe kubaka iyi nzu ikavaho ubutaka bukomeza kuba ari ubwawe mu gihe waba ufite ubushobozi bwo kubukoresha icyo bwagenewe wabukoresha ko n'ubutaka bwawe ingurane rero izamo iyo uvanyweho uburenganzira bwawe ku butaka niba kubwiye ngo ahangaha hagenewe kugishyamba ishyamba waritera ukarisarura icyo gihe rero uburenganzira ku butaka urabugumana ibyo rero bivuze ko hakurikizwa amategeko abigenga kandi nk'uko mubizi n'ayo mategeko ateganya uburyo umuturage utishimiye ko byagenze inzego ashobora kwiyambaza zikaba zamufasha
leta yumvikanisha ko irimo gufasha abaturage kubona aho bimukira by'igihe gito leta igenera umuturage w'imuha amafaranga 190 azamufasha gukodesha amezi atatu mu gihe usanzwe ari umupanga iwe ahabwa ukwezi kumwe kungana n'amafaranga 130 abaturage bavuga ko n'ubundi ayo mafaranga atabafasha kubona izindi nzu zifuzwa ko n'ubundi bazasubira gukodesha mu manegeka
190 ntagushobora kubona inzu ukodesha mu mujyi wa Kigali bitewe n'uko ibintu byabaye ahantu henshi ubu ngubu inzu ahantu hose inzu zazamutse ikindi kintu ubu ngubu nk'umubyeyi yari ufite umwana wiganga ku Gisozi ari obligé ko yakodesha no ku Gisozi kugira ngo umwana abashe byuze ko yarangiza kandi ku Gisozi amazi arahenze cyane no kubera abanyeshuri
190 rwose ukurikije n'imibereho y'ubu nta kintu rwose 190 byakumarira
oya n'inzu zirahenze n'abatari gusenyerwa uri kwa inzu ya veni ngo ni 180 kandi unabona abantu turakenye wenda no gusenya se ariko 190 bari guhanyira inzu mu mutungo wenda uguze veni 30 miliyoni byamumaririke
190 ni amafaranga kuri ngewe nari yubakiye imiryango igeze ku 8
bamwe bagaragaza ko batanze kwimuka abandi bakumvikanisha ko aho batuye nta manegeka hari icyo bahurizaho bose no gusaba leta kubikora nta wihutaje
niba wenda bashaka ko umuntu yubaka neza amutegeka ukuntu yubaka
ese ko mutubwira ngo ni gihe kibiza kandi mukamureba imvura isa nkaho igabanutse nta kuntu wenda twagenda kubutuga ngo muri uku kwa gatanu imvura ni nyinshi kwamara kujyaho tujya tukazagaruka mu mungo zacu imvura ishize ese n'iby'ibara manegeka Rwanda bidukunda niba dushaka kibatwerekeza
mu mwaka wa 2019 umujyi wa Kigali wari wagaragaje ingo zirenga 242 zituye mu manegeka uwo mujyi usobanura ko ahantu hafatwa nk'amanegeka ari aho usanga abaturage batuye mu bishanga ahantu hahanamye muri metero nibura 10 uvuye kuri ruhurura ndetse n'uko kuba aho hantu hatagirwa mu buryo bworoshye mu gihe cy'ubutabazi kugeza ubu hari bamwe mu baturage bamaze kwimurwa mu myaka ishize bajyanywe mu midugudu umwe yubatswe mu gace ka Nyamirambo ahazwi nka Norvege abandi bajyanwa mu mudugudu wa Karama ndetse n'abajyanwe mu Busanza mu karere ka Kicukiro gusa haracyari umubare munini ukeneye kwimuka ukava mu manegeka Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Asumta Kaboyi tukiri mu Rwanda kuri uyu wa gatatu urugereko rwihariye rwa sentare nkuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo kugwego mpuzamakungu na Njabukambibe rwongeye gutegeka ko Bwana Aimable Karasira uzaramba asubizwa mu bitaro rwategetse ko abaganga bo mu bitaro vya Ndera bivura indwara zo mu mutwe bategerezwa kumusuzuma bakerekana niba agwaye erika bakiri ubusa aratubwira ibindi
Nikemeza umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo kurwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe yafashe agisoma mu buryo bw'ikoranabuhanga rya video nkuko byagenze ubushize mwiburanisha Aimable Karasira uzaramba ubwo yifataga agasohoka mu rukiko avuga ko ikiburanwa kirushaho kumusubiza inyuma mu mitekerereze yanze no kwitabira isomwa ry'icyemezo mu rubanza burana n'ubushinjacyaha Ibyo ariko ntibyabujije umucamanza bwa Antoine Muhima kumufatira icyemezo ku mpaka hagati ye n'ubushinjacyaha. Ni impaka zishingiye kuri raporo ya muganga Arituire Rukundo muri mangingo wo mu bitaro bya Caraes Ndera bivura indwara zo mu mutwe. Iyo raporo igaragaza ko Karasira ahorana agahinda gakabije, akavuga amagambo hakomeretse ubundi agatukana. Muganga akavuga ko kuba bigaragara ko arwaye mu mutwe akeneye kuvurirwa mu bitaro hadasohokamo akitabwaho n'inzobere z'abaganga mu nzego zitandukanye. Ni raporo uruhande rwa Karasira rwakiranye yombi, ariko ubushinjacyaha buyamaganira kure buvuga ko ibogamiye ku ruhande rwa Karasira baburana. Mu cyemezo cye umucamanza yategetse ko Karasira asubira mu bitaro bya Ndera akitabwaho n'abaganga batatu. Yavuze ko mu itsinda rizamusuzuma bitabujijwe ko na muganga Rukundo Murimangingo utaravuzweho rumwe yarigaragaramo. Ni mu gihe mu cyifuzo cy'ubushinjacyaha bwasabaga ko uyu muganga atagaragara mu bazavura Karasira kuko yarangije kwerekana aho abogamiye muri raporo ye ya mbere. Ku bushinjacyaha bwasabaga ko Karasira yakwitabwaho n'inzobere z'abaganga bavura indwara zo mu mutwe ariko bakazaturuka mu bitaro bitandukanye. Kucyo kuba muganga Rukundo Murimangingo ukuriye abaganga bavura indwara zo mu mutwe mu bitaro bya Ndera yaravuze ko Karasira yavurirwa ahantu atasohoka, urukiko rwavuze ko ibyo nta shingiro bifite. Rwavuze ko abamufunze aribo bazajya bagena uburyo azavurwa kuko ari nabo bamufiteho ububasha. Umucamanza yavuze ko muganga Rukundo Murimangingo atakoze raporo igaragaza impamvu ku nshuro ya kabiri Karasira atasuzumwe n'abaganga batatu nk'uko urukiko rwari rwabitegetse. Gusa uyu muganga yari yasobanuriye ubwanditsi bw'urukiko ko mu gihe bamenyeshaga Karasira ko agiye gusuzumwa n'abaganga batatu yahisemo kuva mu bitaro yisubirira muri gereza, avuga ko ariho yabonera amahoro. Kuri inshuro Ijwi rya Amerika ntirabasha kwemeza niba Karasira azemera gusubira mu bitaro bya Ndera cyangwa se niba azakomeza mu murongo yarimo mbere. Mwiburanisha riheruka yabwiye umucamanza ko icyamuteye gusohoka mu bitaro bya Ndera bamurindishaga imbunda kandi ayifiteho amateka mabi bikarushaho kumusubiza inyuma mu ntekerezo. Karasira naramuka yemeye ko bamwitaho mu bitaro buraba bubaye ubwa gatatu asuzumwa uburwayi bwo mu mutwe. Bwa mbere yasuzumwe na muganga w'ibitaro bikuru bya kaminuza biri Kigali CHUK Chantal Murekatete mu mwaka washize wa 2021. Uyu yemeje ko afite uburwayi bw'agahinda gakabije akomora ku mateka sharira ya genocide yamugizeho ingaruka. Wa kabiri ni muganga Rutire Rukundo Murimangingo wamusuzumye muri uyu mwaka n'abo batanze raporo agaragaza ko akeneye kongera kwitabwaho by'umwihariko n'abaganga batandukanye. Raporo zo kwa muganga zigaragaza ko Karasira atangiye kwivuza uburwayi bwe burimo n'indwara y'igisukari izwi nka diabete kuva mu mwaka w'2003 aho yayifatiraga imiti mu bitaro bikuru bya kaminuza biri Butare CHUB ndetse n'ibiri Kigali CHUK. Karasira yahoze ari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ikoranabuhanga, aho inkundura yo gukoresha umuyoboro wa YouTube itangiriye mu Rwanda, nawe yashinze umuyoboro we awita Ukuri Mbona, ari nabyo byamuviriyemo intandaro yo kwirukanwa mu kazi ke k'ubwarimu. Ubushinjacyaha bumurega amagambo bukomora mu biganiro yacishaga ku muyoboro we wa YouTube no ku bindi biganiro yahaga abandi bagenzi be. Bumuregamo ibyaha byo guhakana, gupfobya no guhishingira genocide yakorewe Abatutsi mu 1994. Bumurega kandi gutangaza amakuru y'impuha no gukurura amacakubiri mu Banyarwanda. Uregwa ahakana ibyaha byose uko byakabaye, avuga ko atahirahira ahakana apfobya cyangwa ahishingira genocide yamusize iheruheru. Akavuga ko icyazira ari ibiganiro bye bigamije ko icyo yita ukuri kwajya ahagaragara. Hagati aho hatagize igihinduka, umucamanza yategetse ko bitarenze ku itariki ya 16 z'ukwezi gutaha abaganga bazaba bamugejejeho raporo ku buzima bwa Aimable Karasira uzaramba. Ehoje busa Ijwi rya Amerika, Nyanza mu Majyepfo y'u Rwanda.
Umurundi Spiro Richard Hagabimana yahoze ari intwaza ngabo mu gipolisi cy'u Burundi ashobora kuba ari umwirabure wa mbere hatorewe kuja mu nama nshinga mateka y'igihugu cy'u Bugiriki. Avuga ko azoshira imbere ineza y'abanyagihugu muri rusange, ariko akitwararika cyane ibibazo by'abimukira yaramaze imyaka ine yose afasha gutorera inyishu. Eloge Uri Kaneza yarakurikiranye iyi nkuru.
Spiro Richard Hagabimana y'umugambwe wa Conservative New Democracy utwarwa n'umushikiranganji wa mbere w'Ubugiriki. Mu kiganiro cihariye yahaye Ijwi ry'Amerika yatubwiye ko afite amahirwe menshi yo gutahukana ikibanza cy'umushingamateka mu karere ka Pire yitozamo, aho ni mu burengero bw'umurwa mukuru wa Athens. Nahari we mwirabure wa mbere yashobora kuba mu nama nshingamateka y'Ubugiriki, avuga ko atari ikintu cy'ukumirako.
turi kumwe mu karere nitozamwo cyane cyane aho ibibazo usanga bakeneye ko bitora inyishu niyo priorite ya mbere gusumbya urukoba gusumbya y'umuntu ya java hari imibyerekeye amahirwe y'imfise yose adafise umugambwe wanje uwutwara ariwe na premier ministre umushikiranganji wa mbere wa kimwe muri kino gihugu reka n'abagenzi benshi n'inshuti nyinshi banshigikiye nkaba mbona yuko ntagituma ntuvuga ko mfise amashanse make nya canke menshi na mashanse yose babira bavuga ko ndi imbere cyane hamwe bavuga ati ni favori kandi si kuvuga kunyumva gusa nuko ndabereka ibikorwa amaze imyaka ishika kuri ine nkora nkaba narafashije cyane ibibazo byari bihari mu myaka iheze cyane cyane byerekeye iryashyirwa ry'impunzi mbona yuko hariho amashanse menshi yuko amahirwe menshi ko nshobora kugira gutorwa ku wa mbere uza ku itariki 2022 haba namu ubaye umushingamateka mu bandi muri kino gihugu canje
uyu mukandida aramutsagiza amahirwe yo gusasa mu nama nshingamateka ya kimwe mu bihugu byavuyemo incabwenge za mbere mu isi zanditse zongera zivumbura ibintu n'ubu bicigishwa mu isi yose Hagabimana avuga ko azitaho ibibazo byabimukira barimwo n'abaturuka mu karere ka Yase igihugu yatayemo uruzogi kirimwo
kuvyerekeye abimukira birumvikana ko usanga bafise ibibazo vyerekeye bo nyene adasangiye n'abandi banyagihugu no kubafasha kugira ngo bamenyere hakiri kare bigurure imi hakiri kare bashobore kuronka n'abakazi inguvu zabo ubumenyi bwabo ubukerebutsi bwabo nabwo nyine babushira mu ngiro kugira ngo bashobore kubaho neza nk'abandi banyagihugu bose ivyo vyo kugerera rero kenshi usanga bijanye no kuronka akazi no kumenya ururimi ibibazo vy'uko abana baronka amashure kandi bamenyera n'ingoga abadafise impapuro baryironka yabo bene wacu muri Afrika y'ubuseruko harimo n'u Burundi eka n'ibihugu byose bya Afrika n'ibindi bihugu byose numva ko aricyo kimwe umuntu azoshobora kubafasha kandi ndashobora kubafasha kubera nsanzwe naca ibyo naciyemo ndabizi kubona kugenda amaze igihe ndabikoramo nkaba niteguriye neza cyane ko abo bantu nyitwaye ko bafise umuntu aheza akabibafasha
Hagabimana ni mu bantu bagirijwe gushaka guhirika ubutegetsi mu 2015 mu Burundi umucamanza wa mbere yamwejeje yabona kurekurwa mugabo sentare yiyungururizo mu kwa gatanu 2016 yamusabiye gufungwa ubuzima bwose isaba ko afatwa ubutarariye gusa yaramaze kwenurira mu Bugiriki twamubajije niba uyu mutahe atabwo bumuteye
kuri ubutungane bw'u Burundi muri kino gihe busa n'ibyo nasize inyuma kandi sinzosubira ntizosubira guhura kandi naho nta n'ushobora kubuha ikibanza muri kino gihe kubera ngo tuvuge ubutungane bw'u Burundi nuko abarundi bubanza kubushiraho hanyuma bukaba ubutungane butunganiriza u Burundi n'abarundi bwubahiriza n'igihugu mbere kubera kuva mu minsi iheze kandi n'ubu nta butungane buhari kandi nicyo kibazo gikomeye ivyo rero nta n'ubisubira ko nta n'ubija ko kubera baravuga imitahe yasohoka mugabo ngira ngo mumaze ko kuva mu 2015 ata gihugu na kimwe cacane vy'Iburaya cigeze giha agaciro imitahe hamwe n'ubutungane mu Burundi mu bisanzwe nsa n'uwahinduye hamwe avuga ati tunera page
uwo mugabo yavuye mu gipolisi cy'u Burundi afite ipete rya colonel avuga ko icyivugo ciwe ngenderwako mu buzima ari ukwigenga ubuntu
ibyo bivuze ubuntu umuntu n'ubuntu kujya guta ubuntu ibyo ni byo kwicana byo kwica abantu habaye akagorana kako kose ukaza wumva ngo abantu bisha abandi ukaza wumva ngo abapolisi hariya abasirikari barasaba abantu ukishimbira ko ngo kumbure wowe uhejeje icyo kibazo mbwawe kenshi ubugiteye urabona cacane mu Burundi ibyo tumazemo iminsi imyaka itatu kwenya uza wumva ngo hariya ngo yazimiye undi ngo yazimiye undi ngo bamwishe ngo bamukikiriye ngo bamurashe ngo ni ukwigenga ubuntu kandi kuva muri 2015 gushika nk'imyaka ine yakurikiye nabandanye imigenzo ndahanura ku mbuga ngurukana bumumenyi nkebura mvuma urugo he bene wacu bari basigaye mu gipolisi no mu gisirikare ndababwira imigenga ubuntu benshi bwo canje
Spiros Nifshaha Hagabimana w'imyaka 54 afite umuhungu umwe w'imyaka 11 yemeza ko akugira rekurwe n'ubutungane bw'u Burundi haroyemo igitsure c'ubugiriki ufatikanije n'ibindi bihugu vya Buraya u Burundi buremera utubira tubiri kubavuka gihugu babwo Hagabimana yaronse akabira k'abagiriki inyuma yo gusaba ubuhungiro muri ico gihugu mu 1996 nyamazi yari yageze muri Atene imyaka 5 imbere yaho yanka gutaha kubera igihugu cari gihejeje kwamwohirikwa gy'ubutegetsi Yavu ya taha muhimbiri na gata anu gisiri kare cha kera cha chizizi wanaba tuti kimaze kuchangwa na wahoze alinye shamba zimi hali yaba hutu ya guanyu utegesi vigicho gihe. Imbere mucha manza kumuruwa mkuru wa politiki gitega yire guye avuga kwicaha cho kushaka guli kubutegesi yege tuweko atakizi kuwela chana baye alimu lugendo rukwa kazi muri Zanzibar. Gusa yeme jeko yanse ya mabugiriza yokura sabari mnyele kanoyoku ya miliza kindi kilingo chate imari chanya kuigendera ngunziza wa mua kanyene. Eroje ulikaneza ijuja Amerika.
Urakoze Eloge. Mu Burundi ku ishure ry'akarorero ry'Imakamba hari umunyeshure yubatse urubuga rufitanye ubucuti n'urundi mpuzamakungu bita Telegram. Uwo muyabaga w'imyaka 16 afite ingorane zo kurushira ku mayandi matelefone y'abandi. Reka twumve ibindi kuri inkuru yateguwe n'ishuri rya Amerika igiye kuvugwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye.
Korugana kuyise François kwa nitwa François Tumusavyes na chemuka tiyofra ni François Fra hama sasu ni Tumusa je Yesu.
Uwo ni umunyeshure Tumusavye Yesu François yiga mu mwaka wa kabiri w'inyuma y'amashure shingiro ku ishure y'akaroriro y'Imakamba. Ugo rubuga yatunganije akagwita Frasasu rukora nka Telegram. Iyo yajije kurushira muri telefone bikemera uturonka ubutumwa bw'ikaze uvuye kuri Telegram mbere n'abage nzibawe basanzwe bakoresha Telegram baca babona ko ubaye umunywanyi wa Telegram na ushize muri telefone yawe ugo rubuga ucubona ama nimero y'abagenzi bawe bakoresha Telegram gutyo muca mutangura guhana hantu ubutumwa bwanditse canke bwijwi amakuru na mareresi. Tumusabye Yesu François twamusanze mu isomero aho abanyeshure bigira ibijanye n'imashini nyabwonko ku ishure y'akarorero Imakamba. Yabanje kuduha ugo rubuga yakoze turushira muri telefone tubona rurakora neza niko kutwiganira ukugene yiyumviriye gukora ugo rubuga waniro Frasasu.
Majamake mbere icha numva mfise icyo shaka nuko naguma numva bagenzi banje bavuga ngo uba yarakoze icyo rubuga kwa Facebook ti yari umwana muto cyangwa ati uko yagenjeje nanje ngirangerageze naho atabashobozi uhanitse mfise ngerageze ndabiko noshaka kwiyo ntumbere.
Tuti none ubwenge bwo gukora urubuga waniro wabukuye hehe kandi wiga mu mwaka w'icenda. Tumusabye Yesu nawe ati
icyo gene niga mu icenda n'ishuri ntitwavyiga ariko nubwo kumenya naba narakuye kuri internet kera ndi informa kwishikaho mbona ko bimwe bimwe nabashaka kurishora naho bimwe bimwe ndagenda bibenya uko imyaka igenda.
Ugo rubuga rero uhejeje kurushira muri telefone yawe ucubona ubutumwa bw'ikaze bwa Telegram. Ijwi rya Amerika yifuje kumenya ko Tumusabye Yesu ativye ubuhinga bwa Telegram nawe yagize ati
iyo umaze kurutesha ija urashaka kwanjita umunywanyi wo kuri Telegram mukaba murayaye nk'uko nko muri WhatsApp GB ushaka kurungikira ubundi iyindi WhatsApp kandi ataruka mukoresha application imwe rero niyo no mu rugoroka Frasas urashaka kurungikira canke kuvugana n'umuntu wo mu yindi application.
Umwigisha abayubahe Claude yigisha ubuhinga bwa none mu bijanye no gutumatumana kamakuru muri iryo shure yamukurikiranye kubatanguye kuba kugora ubuga waniro nawe yaruhiye ati
ubwo butumwa bw'ikaze buza buvuye kuri Telegram hariho lien ya kreye hagati iyo ya code source iyo yiwe no kuvuga na Telegram ni nkuko wari gushobora kuronka ubutumwa bw'ikaze buvuye directement kuri Facebook canke buje kuri email.
Ibyo rero bitumwa nuko ubuhinga bukiri buke.
Urumva nk'iyo shobora kuronka code yivuye kuri wenyene no kuvuga bica bibi bintu vya bug. Ntivyo nafyo ntivyo babigikunda kuko utegerezwa kuronka message uza winjiyemo. Rero yashatse kugira liaison na Telegram kugira information iza kuza kugira ushobore kwitantifia yiciye kuri Telegram yiciye kuri email yiciye kuri nimero ya telefone. Ivyo byose ni ibintu umuntu ashobora gukonfigura ugashobora kuronka kusekiriza konte yawe.
Uwo mwigisha arasigura kandi ubuhinga uwo munyeshure yakoresheje ngo yubake ugo rubuga.
Ugo rubuga yarukoze akoresheje application Codeur. Iyo Codeur nayo bwa mbere ni constructeur d'application moderne. Iyo Codeur ni platform iraho fasha gukrea ama application Android mugabo ni faso gratuite.
Mu migambi uwo muyabaga afise ni ukubandanya atera imbere muri ubwo buhinga.
Udifuza gukora mu byo bintu bya messenger akaronka ikintu noherako cyari nk'ikintu kiradiyo Radio FM kugira ngo amplisi iyo utilizasyo ya frasasu habariho na nyandi makuru alikarumve kana higiano hino kanda atara makuru yomu kinyuara makuru sikuwa kuja kuhundi kama radio hamejo wima ziku kuunda tasha kushinga njene ni indi sosiete yaba developer yama siite njene nga spere spere cafe ilimungo marodate
ibyo rero byotuma akoresha abantu bahindura indimi ibitabo byanditswemo bakabishira mu kirundi kandi bagaca babibika ku gisenge kugira abavuga ikirundi babisome. Umwigisha wiwe nawe ati uwo muyabaga yarakwiye kwamana imashini nyabwonko akaronka nakanya ko kubandanya arondera ibijanye n'iyo mpano yiwe.
Rakoze Thierry kuri inkuru dusomeye aho ni naturangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye umugoroba mwiza. Thank you.